Ndabaramo kije mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka nje na kuyashikiza nitwa Chris Ndikumana uno munsi mu munsi wa gatatu hari amajambo shaka utekerera umuntu wese ariko aranyumviza muri kanguka kandi n'amajambo shaka ko wama wiyumvira igihe ugira uve muhira namangira abanywanyi bakanguka ko tudakwiye kuvyuka tugasohoka nk'utazi yaroye sinzi ko maze kubona ibitungwa ihene inka biravyuka bigasohoka inkoko ziravyuka zigasohoka zisohotse icyo ziyumvira no kuja gutora ibyo zifungura nta kindi mu mutwe ziyumvira sinzi ko murabibona ni inka isohotse yumvira kurisha yumvira ikigiye gushira mu nda gusa ariko abantu bakangutse dukwiye gutandukana n'ibitungwa nituvyuka ngo tugende gusa turondera icyo dufungura gusa ahubwo dukwiye gusohoka nk'abantu bakangutse uno musa nshaka duhagarare kuri Petero wa mbere cya kane umurongo w'icumi havuga ngo comme de bon dispensateur de diverses grâces de Dieu nk'abantu bakwiye gutanga ingabire zinshi cyangwa ubuntu bw'Imana que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu umwe wese ashobora gutanga impano cyangwa ingabire afise yahawe n'Imana kandi usigure neza n'umurongo aha ijambo ry'Imana ko tubwira ngo tugire icyo dutanze ku bandi kuco Imana yaduhaye ntutange icyo udafise utanga icyo Imana yaguhaye hari ingabire ufise hari ubumenyi ufise hari ubutunzi ufise muri wewe nashaka umenye yuko ukwiye kwiga kuba mugisha kubandi umuntu yakangutse ntagenda yiyumvira gusa icyo aronka ahubwo yiyumvira n'icyo atanga dukwiye kwiyumvira icyo dutanga kuko twaremwe kugira tube umugisha hano ku isi ariho esprit impwemu cyangwa umwuka wo kwikunda mu bantu dufise ako dushaka kugwanya hano muri kanguka tube umugisha uno munsi mu gitondo nimba uyumvise mu gitondo iyumvire yuko wifuza kuba umugisha n'imiburiburi ku muntu umwe gusa cyane babiri ariko ntubure umuntu kuri inosi aza kohezagirwa na wewe nimba ari jambo uza kumuha nimba ari jambo y'Imana uza kumuha nimba ari kandi uza kumugirira nimba ushobora kufasha ikintu cyane kiriya ariko kuvyo Imana guhaye ugira icyo ukoze jewe haraciye imyaka itari mike narize kuba umugisha kuri inosi kuba inyishu twige kuba inyishu ariko nitube ikibazo hari abantu benshi ari ibibazo ku isi bari ibibazo aho bari ari ibibazo ku bandi yuko aho uri hose ucika ikibazo ariko umuntu yakangutse ahari hose acika umugisha twige kuba umugisha kuko nico gihimbara Imana yaturemye papa wo mwijuru anezerwa yuko tuba umugisha tuba inyishu hindura inyifato bisengera mu gitondo gutegura umunsi ndakonda kubivuga gutegura umunsi nivyo no gusenga ariko si gusenga gusa no gutegura n'ivyiyumviro vyawe mu bwenge bwawe ugasenga uvuga uti Imana shoboza kuba inyishu uno munsi shoboza kuba umugisha abanduhura uzane abantu ushaka ko mbera umugisha sinkeneye guhura n'umuntu ari wese ndashaka guhura n'ushaka duhura niyo masengesho je mu ransenga mu gitondo nkavuga ni Imana ndashaka kujana nawe mure nawe ushaka duhura ukwiye kuba inyishu hari ngabire muri wewe umwe wese atange shira au service des autres murongo uvuga ngo kesha kendo vous mettez au service des autres shira kuri service y'abandi abandi bashokoronga ikintu kuri wewe habi kintu kizima utanga birababaje kushobora kusohoka umunsi wose ukaja ku kazi ugatamuhira ugasubira ku kazi ugaca muri vire ugaca kuramukanya ugasohoka ugataha atamuntu numwe yagize icyo ahezagirwa atamuntu numwe avuga ati naronse umugisha kuri we iga gutanga umugisha iga guhezagira amafaranga gusa ushobora no gutelefona umuntu ari mu bibazo ukamuremesha muhe kanguka mubwira amajambo y'Imana wumvise yaba umuntu yari mu bitaro yaba umuntu wagira icumariye ari kuba umugisha kwahamagariye kuba umugisha umunsi wawe uzoba heyusi uzoba ari umunsi w'intsinzi igihe wagize umuntu uhereza keke shoza ikintu umuha aha siniko navuga amafaranga gusa n'amafaranga arimo mbwa siniko navuga gusa ariko ubwira icyo ukoze gifashe uwundi ube inyishu ube igisubizo ntube ikibazo abantu benshi ntacyo babwira kuba ikibazo ariko ukwiye kwiga kuba inyishu igihe rero uvyutse mu gitondo ntusohoke gutyo ariko usohoke uvuga uti ndashaka kuba inyishu ndashaka guhezagira umuntu ndashaka kugira icyo maze uno munsi niho ndiho azonezerwa akaba fier akavuga ati uyu mwana wanje yatahuye neza icyaricyo kuba umwana w'Imana. turabandanya inyigisho twatanguye haraciye indwi zirenga zitatu inyigisho ya Bibiliya y'igitabo cy'itanguriro Le Livre de la Genèse intumbero nuko dushobora gusoma kino gitabo cyose tugiheza kandi tugitahura nizere ko mwamaze gusoma ibice bine bya mbere nabwiye ko tuzobitebako cyane kuko niho hari inyigisho ikomeye rwose n'ibindi tuzoca tubandanya ariko ibyo bine nashaka by'ukuri tubifatire umwanya reka rero tubandanye aho twari tugeze ejo ejo nuko nabereka abana babiri ba Adamu na Eva umwe mukuru yitwa Kayini uwundi yitwa Abeli bose batanze ishikanwa canke ituro hanyuma Imana iraba ijisho ryiza Abeli gusumba uko yaravye Kayini Imana niyanze ishikanwa rya Kayini ariko yakunze cyane ishikanwa rya Abeli nabiziguye ejo ndavuga nyarusa kuri bashasha Abeli Kayini yatanze igice cy'ivyo yimbuye canke yasaruye ivyamwa ariko Abeli yatanze ivyo yaronse ubwa mbere nuvuga yuko inyana ya mbere bayavutse hamwe n'ibinure fo yuko ibintu vya mbere byavise agaciro kuri we atarakora kuri na kimwe yari yamaze guha Imana naratanze akarero nk'umuntu Imana yahezagiye tuvuge waronse akazi hamuka vuga kuti umushahara wa mbere narakora kuri na kimwe hari abantu bameze gukyo bavuga ati jewe ndonse umushahara ikintu cya mbere nkora mbanza guhezagira ndiho mbanza gushimira Imana muvyo yampezagije imbere yo kwikorera ivyo wanje ariko siko Kayini yagize Kayini yabanje gufata ivyiwe hanyuma aratora muvyo afise aratanga ariko Abeli atarakora kuri na kimwe nuvuga yuko izo nka ziwe zaravyaye n'izindi nyana ariko inyana ya mbere tufate ko ari inka inyana ya mbere yavutse atarakora no kuzinda atarabona ni ya kabiri ni ya gatatu ya mbere yishikana Imana mane majambo yahaye icubahiro kidasanzwe Imana Imana yari inezera kwese icubahiro ayihaye no munsi byo twiga rero nukumenya yuko Imana iraba cyane umutima gusumba ibyo utanze narangije jo mvuga nti ikidafise agaciro kuri wewe nta gaciro gifise kumana ce qui n'a pas de valeur pour toi n'a pas de valeur pour Dieu muri Luka 21 Luc chapitre 21 uze gusoma ku murongo wa mbere ushobora kwa gatatu verset 1 à 3 murabona ngene Yesu yerekanye umupfakazi umukene aravuga ati uriya mupfakazi yatanze amafaranga make cyane ariko ngo yatanze menshi gusumba abatunzi barafise amafaranga menshi batanze ibifaranga byinshi biboneka kuko wewe yatanze ibyo afise byose byo kubaho il a donné tout ce qu'il avait pour vivre hanyuma Yesu avuga ati uriya mupfakazi nubwo atanze dukeya dufise agaciro gusumba bariya batanze menshi vuga yuko rero ikintu cyose uhimana Imana iraba igitigiri utanze iraba agaciro gifise kuri wewe igidafise agaciro kuri wewe nta agaciro gifise ku Mana ariko gifise agaciro cyane kuri wewe gifise agaciro cyane ku Mana nico gituma rero Imana yanezero cyane nishikanwa cyangwa ituro rya Abeli gusumba rya Kayini murongo rero wa gatanu urekana ngene Kayini yabonye ngene Abeli Imana yamuravye neza acagira ifuhe aragira ishari arababara cyane murongo wa gatandatu n'uwindwi urangene Imana iganira nawe yamubaza gituma ashavuye cyangwa arakaye murongo w'indwi verse 7 Imana imubwira ngo utaravye neza ugirirwe mucaha icaha kiri ku muryango kandi n'ivyifuzo vy'icaha byamaze kwegera ushaka kubikuranyumviriza hari ivyifuzo vy'icaha bitanguza muri wewe fatanga karero k'icaha c'ubusambanyi utangura kugira ivyifuzo vy'iyumviro cyangwa ibitekerezo mu mutwe utangura kwiyumvira umukobwa utangura kumva muri wewe mu mubiri wawe wifuza umugabo cyangwa wifuza umugore nuva yuko hari ivyifuzo biba byamaze kuza muri wewe murongo w'indwi niko yavuga ngo péché se couche à la porte icaha cyicaye ku muryango kirakurindiriye hanyuma rero nubwo wakuragaragezwa n'icaha cyo kubesha cyo kwica cyo gusambana cyaha cyose cyo kwiko kirazana ivyifuzo muri wewe havuga ngo mais toi domine sur lui wewe uhamagariwe kunesha kucaha Yesu yafuye ku musaraba kugira dushobore kunesha icaha muri kanko naho ndabivuga kintu cya mbere yaduhaye n'uhuganza kucaha domine sur lui uneshe icaha wange uhagarare mu ijambo ry'Imana ivyakurikiye rero si byiza murongo wa 10 ishari ryaraduze icaki mundiye ku muryango ariko aragwa mu cyaha Kayini bageze mu murima Kayini kweri iyo fuhe n'ishari kuba n'Imana yanezerewe n'ituro ryiwe cyangwa ishikano ryiwe aca murongo w'umunani Kayini aramara nk'umuprovoka aramucokoza hanyuma amusimbira ko aramwica yica mwene se kwera kumufuhira Imana yanezerewe ishikano rya Abeli gusumba rya Kayini murumva rero yuko icyaha ntikiza giturumbuka bitangura mu bwenge mu mutima buke buke ariko ijambo ry'Imana la kubwi ati attention uganze ico cyaha nta muntu atari umuntu wafashe ku nguvu nimba wasambanye n'uvuga yuko byatanguye buke buke n'umuntu akora kurondera ashobora kwibona yuko bikoberaje mu nzira y'icyaha cyangwa ari kwiba cyangwa kubesha bitangura buke buke ukabibona wamaze kwibona rero umurongo w'indwi twasomye yuko ufise ubushobozi bwo kunesha cyaha mu izina rya Yesu reka turabyakurikiye rero amaze kwica mwene se ejo zotubandanya ndiho abahezagire nizere ko ejo mwese muzaba mwasomye igice cya kane.